Kajo indundi kipture amakuru mu Kirundi.
Turabaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru mu rurimi rw'Ikirundi twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye nini kuri ibi bikuru bikuru. Umugambwe CNDD-FDD ushobora kuba watahukanye intebe zose zo mu nama nshingamateka havuyemo abazozanwa nk'inyongera kuko waronse amajwi hafi 97% nk'uko se n'umugujejo gutegura amatora wabitangaje kuri uyu wa gatatu. Abandi bose ntawukabakaba ibice 2% naho biruko bamwe mu bahiganywe babandanya kwiyamiriza ibyayavuyemo. Naho umukuru w'igihugu yarayatangarije kuri uyu wa kabiri inise mu Bufaransa ko ikiyaga Tanganyika ari itunga ridasanzwe kuri Afurika ngo icyo kiyaga ntigikingiwe na gato ku ruhande rw'u Burundi bishyikirizwa na bamwe mu bacegereye. Abagabo babiri baraciriwe gufunga, umwe imyaka 5 uwundi nawe acirirwa imyaka 2 na sentare nkuru y'igihugu yo mu ntara ya Rutana mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uyu wa kabiri ku muhingamo. Bakaba bagiwe n'icyaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu kubera abafatanya mubiri amajana n'ibyikawa bivugwa ko yagirishijwe mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Ibyo byose nibyo muja kumva muri aya makuru hagarariwe na Kofi Olivier Rubera intwari mu buhinga bw'ibyuma. Ijwi ni Odiro Nkejimana mu kanyamu yarambuye
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe, nari mejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru. Umugujejwe gutegura amatora seni uhejeje gushira habona ibiharuro by'ivyavuye mu matora y'abashinga amateka. Umugambwe CNDD-FDD ukaba watahukanye ibice 96% n'ibice 51% mu gihe iyindi migambwe 5 washikanye ibice 2%. Iyo n'amashinga amateka ikazoba igizwe n'abashinga amateka bagera ku 111. Egide Nahayo avuye ari kwabera iby'icyo kiganiro. Egide Nahayo byari byifashe gute?
Nkuko byatangaje urumugwi uje gutegura amatora seni, umugambwe uri ku butegetsi niwe wenyine washikanye amajwi asabwa kugira uwahiganywe aronke intebe mu nama nshinga amateka, kuko indi yose cyo kimwe n'abigenga atabashikanye amajwi angana n'ibice 2%. CNDD-FDD ukurikirwa n'umugambwe Iprona ubisangana n'igice kimwe n'ijana 38%. Senero kagira gatatu n'ibice ubusa n'ijana 58% by'amajwi. Nkuko byatangaje n'umukuru wa seni Prosper Ntagwamiye, washinga amateka 100 batowe banabongerwa ko abandi 8 bo mu bwoko bw'abahutu kugira aho barizwe ibijyanye n'ubwoko, kuko biri mu ngingo y'ijana 63 ibwirizwa nshingiro n'ijana 8 ibwirizwa rigenga amatora, na 3 bo mu bwoko bw'abatwa bongerwa ko nk'uko bitekanijwe n'ingingo y'ijana 69 ibwirizwa nshingiro. Inama nshinga amateka irangije ikiringo cyayo ikaba yarigizwe n'abashinga amateka 123.
Egide Nahayo, ndakumenyeshe ko umugambwe Iprona wamirira kuri ibyavuye mu matora yabaye kuwa gatanu ruheshe umwaka w'2025. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru cyo kuri uyu wa gatatu, Olivier Nkurunziza arongoye Iprona akaba yavuze ko ayo matora yabaye impfagusa kuko yabayemo utunenge twinshi, ahubwo agasaba umukuru w'igihugu guhagararira demokarasi hanyuma yongere arekura abafungwa bose bahagaritswe muri ayo matora. Iprona isaba leta gutunganya ibiganiro bihurikiyemwo bose kugira higwe intwaro ibereye Burundi aho bukera.
Amatora y'abashinga amateka n'inama mpanuzwa jambo z'amakomine yabaye ku waruheshi 2025 byabaye nk'umwanya w'impfagusa. Kuri ivyo vyose Iprona imenyesheje amakungu ko yiyamirije ibintu vyose bizova n'ibiriko birava muri ayo matora yo kuwa gatanu ruheshi 2025. Iprona isavye umugwi seni kubona kumwe nk'umugambwe Iprona ukabona ubusuma n'ubunyonyezi byaranze ayo matora ukareka kwemeza ibyavuye muri ayo matora kuko ko wari guhemukira Abarundi. Iprona irababajwe kandi iraneguye abarongoye intwaro hamwe n'abajejwe umutekano bamwe bamwe batashoboye kubyifatamo neza mu kureka guhagarika ubwo busuma, ahubwo bakifatanya n'abariko barakora ayo mabi. Iprona isavye umukuru w'igihugu gufata ingingo aravye ingene aya matora yo kwa gatanu ruheshi 2025 yagenze, ategekanye ingingo n'inyifato ibereye kugira ngo ahagararire demokarasi mu Burundi isa n'iyiriko iragenda akagiriye. Fata ingingo zo gufungurura umuntu wese yahagaritswe afungwa kubijanye naya matora leta y'u Burundi tunganya no gutanguza ibiganiro vya politike bihuriyemwo bose kugira dutorere inyishu ingorane zatewe naya matora
undi yamiriza ivyavuye muri ayo matora n'umugambwe CDP ubwo kwa ayo matora yatunganijwe kutariko ugasaba ahubwo kwa ayo matora yosubigwamwo umviriza ni seti niyo nkuru arongoye umugambwe CDP
abanyagihugu ntibatuye ntamatora yabaye mu gihugu cyose byabaye ko ntamatora yabaye habaye inkinamico y'amatora nicyo gituma mubona umugambwe CNDD utigeze wonka ayo majwi baheje kuvuga ntibigeze yaronka kuvubaye n'igihe watsinda uvuye mu ishyamba abantu bose bakeneye impinduka n'ayo majwi bigeze baronka amajwi nayo yihaye ajya nayo ubujya busa n'ubwo baduhaye si ubwo twaronze si ubwo abanyagihugu baduhaye nuvuga yuko ibyo biharuwe nk'uko namwe ndabivuga ntabyo nemeye ibiharuwe mpimbano n'ibiharuwe nyomekerano n'inzego zizovamo izo bari inzego nyomekerano ibyo bintu tuvyemeye turavyanse turavyangirije turatebyase
reka ko aragira bati neza neza bimuvuga ko byabe mu gihe cy'amatora bati mudome ko kinaka yagize ibizabereye hanahana
bavuze yuko tuvize raporo zikwiye abantu bagiye mu buzu bw'amatora bagahohoterwa bagatorerwa n'uwanse bakamukubita uwundi bakamusohora n'umunywanyi wacu ari ku rutonde rw'abashinga amateka bagitega yahohotewe bakamutoza ku nguvu CNDD-FDD bakamukubagura narabibwiye sini nabwiye mu buvugizi wa sini ivyo nyine bikiba ariko nta cabaye niko yuko ivyo sini biri kwiravuga ni vyayo si vya barundi na matora yabaye nasubigwemmo atayivyo byo byaho ntabyo twemeye ntabyo twemeye
hariho ikenereje kubiza ibiza shingiro muri tema tekanye kwitura kugira ngo kumure mutunganyirize nk'umugambo CDP
twaza ko tuzoyitura ariko murazi yuko ataburibwa n'imamba ngo yitware konsate inzego z'igihugu n'izimwe bose bava mu mugambo umwe nk'uko ubuhoho barabyunyuye kare hahoramwo n'abaporona hahoramwo n'abasene ubu barihagiye igihugu ku nguvu tuzobiraba mu biro bikuru by'umugambo yuko bikenewe yuko tuja gutawa kuba canke twobireka
Uwari ni seti niyo nkuru arongoye umugambwe CDP mu bijanye n'ubutungane abagabo babiri baraciriwe gufunga umwe imyaka 5 undi nawe aciribwa 2 na sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Rutana mu rubanza rw'ikibiriraho go kuri uyu wa kabiri kumuhingamo bakaba bagiwe n'icyaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu kubera bafatanywe ibira amajana ne by'ikawa bivugwa ko yagirisha oregwe mu gihugu kibanye cya Tanzania aho hari mu gihe bari bafise ubwato mu ruzi maragaraze ku ruhande rwa komine Giharo iyo ntara ya Rutana nyene nkuko amakuru dukura muri icyo gica byemeza abandi bagabo babiri bakaba bahanishijwe gutanga ihadabu y'amafaranga 500,000 y'amarundo umwe abo nabo bagirizwa ko aribo bari bacunze iyo kawa mu kurindira kwijabukanwa muri icyo gihugu mu buhinga bw'ibyuma batumirira mate amakuru yacu tuyabandanize mu ntara ya Bujumbura
Radio Indundi Culture
Abanyagihugu bo kuri imwe mu mitumba ya zone Moyira na Ruyagaza muri komine Kanyoshi ntara ya Bujumbura barashima ko baronkejwe umuyaga nkuba wa Regidezo haraheze hafi imyaka 4 abanyagihugu bashima ko hari ibikorwa bitakogwa ubu bihakorerwa n'utundi turusho tuzanwa n'umuyaga nkuba leta y'u Burundi ikaba ifise ihangiro ryo kugera ku bice 70% by'abanyagihugu bafise umuyaga nkuba gushika mu mwaka 2030 ni inkuru ya Yotamira tuzi
Kuva mu mwaka wa 2017 niho umutumba wa Buzige wo muri zone Ruyaga watangura kuronka umuyaga nkuba ukwezwe n'abagwiza tunga bimvukira nkuko abahaba bavyemeza ku mutumba wa Muyira wo muri zone Muyira naho ishirahamwe Regidezo niryo ryahashikanye umuyaga nkuba mu mwaka wa 2021 iyo mitumba yompi ikabironka umuyaga nkuba uvuye ku rugomero rwa Mugere kuva ubwo gusya kumwe imishatsi gusudira gucuruza amata n'ubundi buzi busaba umuyaga nkuba bwaciye butangura gukorerwa kuri iyo mitumba abanyagihugu baho bakaba bashima iryo terambere
je gusa no kurinda bashimiye kuba baracuzaniye iyo muyaga nkuba kare twacana amabuji ugasanga ibuji tuyiguze igihumbi ku munsi yayiheze cyangwa ugasanga abandi ducana hariho amantu ze ya kera makoroboyi ugasanga niyo twacana kare mugagusa ubu ufuri turacana amatara
n'abanyeshuri nk'uyaheruka gukora ikibazo cyo mu mwaka w'icyenda avuga ko umuyaga nkuba wamufashije cyane mu gutegura icyo kibazo
no kwiga kwera inkubu byafasha iko nkuru twari duhejeje ko nani gane bye byafashije kwiga ku mugoroba mba ndagiye kandi na ko nkuru yarambereye neza kubera ayo matara nyine
nubwo umuyaga nkuba udakunze gucika kuri iyo mitumba yasya havuga ko hari igihe bishika ugacika nk'amasaha 5 ku munsi akazi kakaba karahagaze aha kabona ko Regidezo yotosora ko kanenge
oya umusi hari kudata mbuga nk'amasaha nk'atanu canke ane agahera eh wagiye umuyaga nkuba tutazi impamvu kweri biratuma tukakora nabi umva kazi tukakora nyine gacumbagira ku mpamvu y'ico kintu cy'umuriro muke ahubwo kiko saba habazezwe intwaro nyene nabari hezuru yacu hakidufasha kugira ngo tugire nte turabukunuka kwiyungunganya mu mpamvu yo kurondera no gukora no kwiteza imbere mu bisanzwe
gushika ubu Burundi bufite umuyaga nkuba ku rugero ruri munsi ya 15%. No kuvuga ibice 4% by'abanyagihugu bataba mu bisagara nibo bashobora kuronka umuyaga nkuba mu bisagara naho abawuronka baharwa ku bice 65%. Mu mwaka wa 2030 Uburundi bukaba butegekanya gushika ku bice 70% by'abanyagihugu bafise umuyaga nkuba.
Nayo mu bijanye n'ibidukikije ibikorwa bitandukanye by'abantu birabandanya kubangamira ikiyaga Tanganyika gushika n'ubu mu bice bitandukanye nko mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu bacegereye bidogera imyanda idasiba gutabwayo ikanatuma ibinyabuzima nk'indagara bibangamirwa mu gihe iki kiyaga byagarutswe ko mu nama y'abakuru b'ibihugu na mareta iri kibera mu gihugu cy'u Bufaransa kuva ku munsi wa mbere w'inondwi abanyagihugu basaba ishingwa ry'imigambi mishasha yotuma iki kiyaga gikingigwa. Claire yakankundiye yagende ikibanza cyaho bita kumase muri zone ya Ngagara mu gisagara cha Bujumbura adutegura inkuru ikurikira.
Ushitaho kumase ukaja kunkengera ikiyaga Tanganyika urahasanga ivyatsi byimejeje mu kiyaga ukabona n'amacupa ya plastike n'ibirato byatawe mu kiyaga. Abasanzwe barangurira imirimo ahegereye ikiyaga Tanganyika bakavuga ko ivyo biri mu bibangamira ico kiyaga.
Ayo mayenditi ari kuri ivyo bintu by'ibicafu bigakoroka bigashyirwa muri Tanganyika wewe uyaciye mu cyusanga fate biko birahugira nabi nk'amafi yo mu bisanzwe aya usanga bahaga hasi amishishe usanga yahunze kuko amazi damaze akimara gukora kuko afite ntibibana n'amafi ntibikunda.
Ni byinshi harimo amacupa ya plastike, harimo ibintu by'ibirato biba byaraheze na birya byatsi. Iyo mu mazi haje ubucafu no kuvuga amafi yacahunga ntibashobora kuyafata aca yirukanga kubera hariho nk'amayenditi usanga bakora nk'ibyatsi for example. Bamaze kurekura dufata ibyo bicafu bivuye mu nshato. Hari abarobyi bavuye kuroba baravuga ko amafi yaciye yirukanga agahunga bakayabura.
Fachaga abantu kwakubera nyine nk'ibicafu nk'ibyo by'ibodoka.
Mu gihe umukuru w'igihugu kuva ku munsi wa mbere w'inonzwi gushika ku munsi wa gatanu w'inonzwi nyene ari mu gisagara cya Nice mu gihugu cy'u Bufaransa mu nama yo kurabira hamwe ingene amabahari yokingirwa ku isi yasikirije ko ikiyaga Tanganyika ari itunga kuri Afrika.
Afrika yafite amazi meza ngirakamaro kuri ibyo bihugu nk'ibiyaga binini binini bya Afrika nk'ikiyaga Tanganyika. Icyo kiyaga gisa nk'iba hari riri hagati mu mugabane kirafasha mu burozi mu rudandazwa hamwe n'ibinyabuzima reka n'uruja n'uruza mu karere. Ibyo biyaga rero inzira yo kwiteza imbere.
Abo banyagihugu basaba ko icyo kiyaga cyo kingigwa.
Tunasaba nuko nko muri leta bora abo bantu barekura iyo micafu apfa mu mayendizi kuko hari amaproduit aba yararemewe kugira ngo agabanye uburyo bukari bwa acide bubabuza bumanuka bashungura babitwara muri Tanganyika bakazabarazana imiti mari gupoma
abantu nimbara basa mayenditi nimba ari abantu babafi hafi ya Tanganyika tuza baragerageza gukuramo nk'ubwo bucafu bafite amayenditi nabo mukababarira nimba bategerezwa gusohora ubwo bucafu bwabo bakabanza bagashyiramo nk'amaproduit cyangwa ubwo bucafu adatuma amafi ashobora guhunga.
Uburundi bwarateye umukono kuri uyu wa mbere ku masezerano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akingira ibiyaga.
Nayo mu bijyanye n'inyigisho ihuriro ry'amasendika y'abakozi bo mu gisata cy'inyigisho mu Burundi rirasaba ko ingora n'ibyigwa byagiye biratangwa mu mashure muri uyu mwaka w'ishuri uri kurarangira zotorega umuti n'ugiye gutangura kuko ku bwaryo zishobora gusubiza inyuma kurusha icyo gisata. Umukuru w'igihuriro ashikiriza nk'ubukene bw'abigisha ibikoresho mfashanyigisho byabuze hamwe n'itunganya ry'ibyigwa ritajanye n'uko ibintu byabwirizwa kumera. Antoine Manuma abona ko igikenewe ari ugusubira mu indinganizo y'ibyigwa canke hakagarukanwa iya kera.
Ibitabu byagiye kuboneka igihe cy'ambere cyaheze hanyuma ubukene kabigisha karibonekeje gose kuko umwaka w'ishure giye kurangira bahaye akazi abigisha batarenga 635 hari ubukene bw'abigisha bushikana hafi canke burenze 10,000 bikunyurwa nuko abigisha mu ntara zimwezi bagiye baratubutse bera agahembo kadashimishije ho ni mu ntara za Kayanza na Ngozi eka muzindi ntara abigisha bahe bakazi baguma biyongera igihe rero umwigisha azoguma yidoga bizoguma ari ntagusa kene naco nuko abigisha bari bungururizwa handa mu 2016 n'ibihumbi 2017 n'ubu bakaguma barindiriye gutunganirizwa bibagora kubaho nk'abigisha bavuye za Bururi barungikwa za Karusi za Kayanza barungikwa za Makamba abo bigisha n'ukuri bararusha koshima intambwe leta igeze ko nari kubona yuko igisata c'indero kirimwo ingorane nyinshi n'abipfuda yuko mbere bagaruka indinganizo ya kera canke bakaraba ingene bateza imbere indinganizo z'ivyigwa kuko zarononekaye nk'ivyigwa mu ishure shingiro ukuntu biringanijwe ugasanga birimwo twotanga nk'akarorero ka siyanse tekinoloji nke ca kane ca ishure shingiro nk'akarorero k'igifaransa ingene kiriko kigishwa mu mwaka wa mbere w'ishure shingiro n'ikirundi ivyo vyose birimwo agahazi rero birakenewe ko koko haba isuzumwa mbere ibitameze neza vyokosorwa
Nayo mubijanye n'inkini gisata cha oni kirabi neza y'abana mu Burundi gihamagarira leta abakorana nayo hamwe n'amashyirahamwe haranira neza y'abana mu Burundi gushira ingufu hamwe kugira ngo abana baronke uburenganzira bwo gukora inkino mu gihugu cyose mu gihe kuri uyu wa gatatu ku isi yose yahimbaga umunsi mukuru wahariwe inkino UNICEF mu Burundi yerekana ko abana bagize ibice 53% kwijana by'abantu ubateshejwe izabo n'intambara ziriko zibera mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Ntwaro rusange ya Congo ngo baza mu Burundi hamwe n'abatayizabo kubera imyuzurira batakirangura ibijanye n'inkino arico gituma libona kwizo nzego zose zikwiye gukorana kugira abana baronke aho bakinira ibi rero byoshigwa mu migambi y'igihugu iraba iby'indero n'iby'inkino gutyo mu miryango itaka ibishoboye ikaronswa uburyo kugira yorohereza abana mu bijanye n'inkino tukivuga ibyo nyine by'inkino umumenyereza w'umugwi nserukira igihugu mu mupira w'amaguru intamba mu rugamba arizeza ko umugudzo kwitabira inkino zihuza ibihugu bya Afrika za kane 2027 mu kiganiro ha radio Indundi kiritire muri Maroc iyo mugwi warumaze iminsi mu nkino za kivandimwe Patrick Sangwa Mayani yavuze ko umugwi wabonetse mwakarusho kubwitange bw'abakinyi Patrick Sangwa Mayani akabona ko n'intamba myizijanye n'uburyo abo byega bariko baravyiga
zinkino zibiri novuga yuko ibintu byagenze neza kubera ikintu cya mbere na gisindo badusinze icya kabiri nacyo twabonye abakinyi benshi ingene bitwara mu kibuga akarusho nuko abakinyi b'inyuma benshi novuga nko bose bakinye inkino ziheruka mu kwezi kwa gatatu bari basize aba bashasha abandi nabo bakinye bigenjeje neza ni ukuvuga yuko nabonye ingene niyashika ingorane canke ariyo mu bakinyi bakinye izi nkino bashobora gukina nabo inkino zo mu kwezi kw'icenda contre Maroc na Seychelles bino vy'uburyo turazi yuko byinshi mvuga federation ibiti na ministere ifite kasi ikomeye ni sawa ariko byoshoboka yuko tugira ibiruta ivyo turimo kuko tukeneye yuko ministere na federation bafatanye kugira ngo abakinyi buryo bumere neza icizere kiriyo ngiye mfata muzenya amabanga yanjye narabivuze yuko ni obligation kuri mu guserukira gihugu kujya muri Kana tubonye aya maresulta turi mu nzira yo gushika aho dushaka imbere yuko amaeliminatoire ya Kano 2027 itangura
muri izo nkino rero za kivandimwe zariko zibera mu gihugu cya Maroc umugwi serukira gihugu Burundi intamba wanganije ubusa ku bundi na Mauritania kuri uyu wa kabiri uwo mugwi intamba mu rugamba ku wa mbere naho ukaba wari watsinze Guinea Bissau igitsindo kimwe ku busa ni nana makuru twari twabateguriye agarukiye kuri uyu mugoroba ku isaha 12:37 ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse ko umugambwe CNDD-FDD ushobora kuba watahukanye intebe zose zo mu nama nshingamateka havuyemwo abazozanwa nk'inyongera kuko waronse amajwi hafi 97% nk'uko seni umugujejwe gutunganya matora wabitanga ajekuri wagata tu avandi bose na ukawa kabibiche bibiri kujana na huviruko vangu mubahi gangumura ya matora wabandanya kuya mirizivya ya vuye mgo na humukuru yugo ya tanga ajekuri wakabiri nise mufaransa kwiki ya gatanga nyikali tunga lidasangwe kuri Afrika ngucho kia ganigi kingiwe na gato kuruhande guburundi viga shikirizua na vangu mubache gereye wawa mugisagara chabu Bujumbura nyinguru kire wagenzaje mafashije kuyatororokanya nyinguru kire kandi Koffi Olivier Rubera intwari yafashije amagora bashikira Odilon Hejimana na yabashikirije ndabifuriza amahori wanyu na gahwane.